mvanira dwijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mu bikumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Intambara yinjiye mu munsi wa gatandatu mu gihugu cya Ukraine. Amakuru atangwa n'ibyogajuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko imodoka za gisirikare z'Uburusiya zikurikiranye ku birometero bigera kuri 70 zigana ku murwa mukuru Kiev. Minisiteri y'imari y'Amerika yafashe ibihano bikomeye cyane bigamije kubuza igihugu cy'Uburusiya gukomeza kugera ku butunzi bwacyo. Mu Burundi, mu ntara ya Karusi, abanyeshuri bagera kuri 70 b'abakobwa bari ku ishuri buri mwaka kubera gutwara inda.
Hari igihe abana b'ubu dushobora gushaka ibintu by'agaciro ariko mu muryango atavyaba bashoboye kuguha, tugasha dushaka kurondera abafite aya mafaranga cyangwa ubwo buryo bwo kuguha ibyo wifuza. Kacu usanga wagiye mu rugo ubushurashuzi, ugacu usanga utwaye imbanyo utifuje.
Umwe mu bana bugarijwe n'ikibazo cyo guterwa amada. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi ugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Takize mwiriwe Veniste. Intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine irabandanya ituma abatari bake bahunga. Ishyirahamwe rya Afurika rivuga ko rifise amakenga y'Abanyafurika bariko barimwe uburenganzira bwo guhunga intambara muri ico gihugu. Umukuru w'iki gihe w'ishyirahamwe rya Afurika akaba na perezida wa Senegal Macky Sall hamwe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika Moussa Faki Mahamate bariko bavuga ko bariko barakurikiranira hafi intambara ibera muri Ukraine, cyane cyane amakuru avuga ko Abanyafurika bimwe uburenganzira bwo kujabuka urubibe kugira bakize amagara yabo. Mu itangazo bashyize ahagaragara ejo ku munsi wa mbere, abo bategetsi babiri bibutsa ko abantu bose bahabwa uburenganzira bwo kujabuka imbibe z'igihugu mu gihe cy'intambara. Abo bategetsi bibutsa kandi ko hadakwiye kuba ugucagura abemerewe guhunga Ukraine hisunzwe ibihugu by'amamuko yabo cyangwa urukoba rwabo. Amerika nayo nyene ibicishije ku bushikiranganji bwayo bw'imigenderanire n'andi makungu yaraneguye iyo nyifato yo kwima Abanyafurika uburenganzira bwo guhunga intambara muri Ukraine. Yavuze ko igikorwa cyose cyo gutandukanya abantu hisunzwe urukoba, cyane cyane kuri iki kibazo cya Ukraine, atambabazi igihabwa. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yavuze ko Amerika iri kirakorana n'ibisata bya ONU biri ku rubuga muri Ukraine kugira abantu bose bariko baragerageza kujabuka mu bihugu bibanyi na Ukraine bafatwa ku rugero rungana. Kuri iyi ntambara nyine, umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Karime Kane yavuze ejo ku munsi wa mbere ko atanguje amatohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe muri Ukraine nyuma y'aho Burusiya buhatereye. Karim Khan avuga ko anezerejwe n'uko hari vyerekana kandi bituma umuntu yemeza ko habaye ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyaha ku kiremwa muntu byakozwe muri Ukraine kuva mu 2014. Avuga ko aya matohoza azoraba no ku vyaha bishasha biriko birakogwa n'impande zose zegwa n'iyi ntambara yatanguye muri iyi minsi yavuba ku butaka bwa Ukraine.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ubu naho dutandukire kuyavugwa ku mugabane wa Afurika. Abimukira 9 barafiriye mu ibahari ryo ku munsi wa mbere inyuma y'aho ubwato barimwo bwibira mu mazi ku nkengera za Tunisia bariko baragerageza kuja ku mugabane wa Buraya. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji wa Tunisia ajejwe kwivuna abansi. Ibiziga byabo bimukira bamuka mu bihugu bitandukanye bya Afurika byatowe n'abasirikare bakizura imbibe z'amazi mu ntara ya Al Madia iri ku nkengera z'ibahari Mediterane. Muri Afurika kandi, muri Burkina Faso haratunganijwe ejo ku munsi wa mbere ibiganiro birimwo imigambwe ya politike, amasendika y'abadandaza hamwe n'imihari y'abanyagihugu bato bato. Ibiganiro bitumbereye kurabira hamwe uko igihugu cyosubira ku ntwaro ya gisivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi kwa mbere. Uyu mubonano wabereye ku mugwa mukuru Uwagadugu waganiriye ku nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha byateguwe na komisiyo yagenwe n'abasirikare nk'uko amakuru y'ababyitabiriye avuga.
Urakoze yarugize igirimana mu komeje kumva na dwejwi y'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi biko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vuba akadomo com, nawe ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Intambara yinjiye mu munsi wa gatandatu mu gihugu cya Ukraine. Namakuru atangwa n'ibyogajuru bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko imodoka za gisirikare z'u Burusiya zikurikiranye ku birometero bigera kuri 70 zigana mu rwa mukuru Kiev. Umujyi wa kabiri mu gihugu Kharkiv na waguweho n'urufaya rw'ibisasu byahitanye abasivili nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu bwa Ukraine. Imishyikirano hagati y'intumwa z'u Burusiya na Ukraine yabaye kuri wa mbere yarangiye nta kigezeho, impande zombi zumvikanye kongera guhura. Perezida Putin w'u Burusiya arasaba ko intara ya Crimea ihabwa ubwigenge busesuye, Ukraine ikavanwamo ibirwanisho, kandi umurwa mukuru Kiev ntugire aho ubogamira. Perezida wa Ukraine Zelensky we arasaba ingabo z'u Burusiya gushyira intwaro hasi, kandi akifuza ko igihugu cye gihita cyemerwa mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Kuri wa mbere, ibiro by'umukuru wa Amerika White House byatangaje ko Minisiteri ya Amerika y'imari yafashe ibihano bikomeye cyane bigamije kubuza igihugu cy'u Burusiya gukomeza kugera ku butunzi bwacyo. Ni mu gihe u Burusiya bwo bukomeje ibitero mu gihugu cya Ukraine. Ibyo bihano ku mari birareba banki nkuru y'u Burusiya ndetse n'ikigega cya Leta gishinzwe ishoramari Temistocle Mutijima.
Ibihano bishya birashyira u Burusiya ku gitutu gikomeye mu by'ubukungu na diplomasi, ubu buri mu cyumweru cya kabiri cy'ibitero by'ibisasu ku muturanyi wacyo Ukraine. Intumwa za Kiev na Moscow zahuriye ku mupaka wa Ukraine na Byelorusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro bigamije kugarura gahenge. Hagati aho, inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye mu nama idasanzwe yo kwiga kuri icyo kibazo. Muri iyo nama, umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yasabye ko intambara yo muri Ukraine ihagarara. Naho kubirebana n'uko hashobora kwaduka ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi muri iyi ntambara, umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ko ibyo birenze intekerezo z'umuntu ushyira mu gaciro. Ibyo byose biraba mu gihe ubifaranga ry'u Burusiya ryatakaje agaciro ku kigero kitari bwabeho mu mateka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, umwe mu bategetsi ba hafi ya Perezida Biden yabwiye abanyamakuru ko ibi bihano byafatiwe ububiko bw'ingenzi bwa Perezida Putin muri iyi ntambara biza kugira ingaruka zikomeye. Ibiro by'umukuru wa Amerika bibarira ubukungu bubitswe na banki nkuru y'Uburusiya muri miliyari 630 z'amadolari, ubari mu mafaranga atandukanye akoreshwa mu isi harimo n'amadolari ya Amerika. Mbere y'uko isoko ry'imari n'imigabane rifungurwa muri Amerika kuri uyu wa mbere, uwo mutegetsi yavuze ko banki nkuru y'Uburusiya yahoze igerageza gusubiza ubwo butunzi mu Burusiya cyangwa se ahandi haba hatekanye kuruta, ku buryo bwafasha mu kuzahura ubukungu no gushyigikira ifaranga ry'igihugu. Uwati itangazo ry'uyu munsi ribuza kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'u Burusiya ndetse n'ikigega cya Leta cy'imari riraza kubambura ubushobozi bwo gukora ibyo no kubabuza kugera ku bubiko bwabarirwa muri miliyari z'amadolari. Bitewe n'ibikorwa byacu byonyine, ntibari bubashe kugera ku butunzi bafite bwabo buri muri Amerika n'ahandi buri mu madolari ya Amerika. Mu bindi bihano byatangiye gushyirwa mu bikorwa kuri uyu wa mbere, harimo ko n'Ubwongereza bwabujije ibigo by'Abongereza kongera kugirana ubucuruzi na banki nkuru y'Uburusiya, Minisiteri yabwo y'imari n'ikigega cya Leta y'Uburusiya gishinzwe ishoramari. Ni mu gihe Leta ya Singapore nayo yatangaje ibihano ku Burusiya birimo ibyerekeranye n'ihererekanya ry'amafaranga muri banki ndetse n'ibyo bwohereza mu mahanga. Ibyo byemezo bije bikurikira ibindi bihano byari byageragejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo mu guca intege umuvuduko w'ubukungu bw'u Burusiya no guhagarika imikorere y'amabanki yabwo biyakura muri gahunda yo guhererekanya amafaranga hagati y'amabanki yo ku isi izwi nka Swift. Ibihano byose birimo kuza nk'ingaruka y'ubushotoranyi bwa Perezida Vladimir Putin ku gihugu cya Ukraine. Ibyo bihano byo gukura ibigo by'imari by'u Burusiya muri iyo gahunda byafashwe binyuze mu biganiro na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Iburayi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Mu itangazo ryo kuwa gatandatu ushize, ibi bihugu by'abanywanyi byatangaje ko ibyo bihano bigamije kuryoza u Burusiya ibyo bwakoze ndetse no gukorera hamwe mu gutuma intambara ihinduka uburyo bwo gutsindwa kwa Putin. Umutegetsi wo mu biro bya Perezida Biden kuri uyu wa mbere yavuze ko kuvana u Burusiya muri gahunda y'amabanki ya Swift, ikintu Amerika yari imaze iminsi yirinze gukora, biza kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Moscow. Kandi avuga ko Leta ya Amerika yiteguye kongeraho n'ibindi bihano mu gihe u Burusiya butakwisubiraho. Icyakora bwana Dmitri Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin, yatangaje ko nubwo ibihano birimo gufatirwa u Burusiya biremereye cyane, ariko icyo gihugu cyari cyarabanje kubyitegura kandi gifite uburyo bwo kuburizamo ingaruka mbi byateza. Hagati aho, ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP biratangaza ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA n'iry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi UEFA nayo yahagaritse igihugu cy'u Burusiya mu mikino yose itegurwa nayo. Ni bihano kandi bitareba ikipe y'igihugu gusa, ahubwo amakipe yose y'umupira w'amaguru yo muri icyo gihugu ntiyemerewe kwitabira imikino itegurwa na FIFA ndetse na UEFA. Ibyo bivuze ko u Burusiya butakitabira imikino y'amajonjora yo guhatanira itike yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera i Doha muri Katari mu mpera z'uyu mwaka wa 2022. Kugeza ubu abasivili bagera kuri 350 nibo bamaze kugwa mu ntambara kuva u Burusiya bwatera Ukraine mu cyumweru gishize, mu gihe abandi 170,000 bamaze gukomerekera muri iyo mirwano nk'uko byatangajwe na Ukraine kuri iki cyumweru.
Urakoze Temistocle Mutijima. Amakuru yerekeranye n'intambara y'u Burusiya muri Ukraine mwasanga kuri wa eshatu akadomo radio yacu wa akadomo com. Mushobora kandi kugira icyo muvuga ku nkuru zitandukanye ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA.
Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twawukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5/3/2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi maradio dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe abagore UNIFEM rwiyemeje gufasha abagore bafashwe ku ngufu cyangwa se bagezweho n'ingaruka zo gufatwa ku ngufu mu Burundi mu myaka ishize. Inkuru irambuye Pierre Claver hano nkuru.
Igisata cy'ishyamwe mpuzamakungu ONI citaho ineza y'abakenyezi UNIFEM cyifuza ko umukenyezi wese yafashwe ku nguvu avugwa mu ibanga ntangere ndetse n'uwo mukoreye icyaha agahanwa bimwe by'akarorero. Mu gusozera urugendo yahoramwo mu Burundi, ubutwari igisata cya UNIFEM mu karere ka Afurika y'ubuseruko na Afurika y'amajepfo, Maxime Huinato yatangaje ko icyo kibazo yakivuganye n'abategetsi batandukanye, kandi ko icyo gisata cyiteguriye gufasha mu bikenewe byose, haba mu buryo cyangwa ibikoresho.
Nous sommes intéressés beaucoup à la question de la jeune fille.
Atinarashimikiye cyane cyane ku iterambere ry'umwigeme ari wava mu mukenyezi, abwiriza gukingirwa mu gateka kiwe, akiga neza kandi agahabwa ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere igihugu. Aha twarabonanye n'inzego zitandukanye, guhera ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu, abashikiranganje batandukanye, harimo w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi. Mu bibazo bikomeye amashami y'abakenyezi n'abakingira agateka kabo bamushikirije, harimo ikibazo c'ibimenyetso mu butungane bidakunda kuboneka mu gihe wafashwe ku nguvu yitwariye uwakeka ko icaha. Aha Onifam yemeye ko giteguriye gufasha kubaka ikigo cy'ubuvuzi cyotanga ibyo bimenyetso bicimangirwa na Jeanette Kem atwara Onifam mu Burundi mu kiganiro n'abamenyesha makuru.
La vraiment il y a ce qu'on appelle forensic medicine.
Atene kibazo gikomeye natwe kiraturajishinga hari bigusanga bitanga ibimenyetso byo bafashwe ku nguvu bikoreshwa kandi byemegwa no butungane. Mu kare ka Afrika buseruko kirahari I Kampala mu Buganda kandi niyo ni farm yacubakishije. Nonga rero turiteguye gufasha muri ubwo buryo mu kurindira turakorana n'ikigo Humura cakira bakorewe amabi ashingiye ku gitsina umuhari w'abakenyezi baharaniye amahoro n'umutekano Movement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité ubona ko ayo mabi abandanya gukorewa abakenyezi kubera kudahana ivyaha. Imakire Hunja arongoye uwo muhari
habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mubagirizwa amabi akorezwa abakenyezi abigeme harimo abategetsi bo mu nzego za leta amwe muri abo mabi akaba ari no muvyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu guhasha ayo mabi afatiye ku gitsina haba mu buzi mu mico kama mu mashuri muri za kaminuza eka no mu buzi bwose bw'igihugu ariko uko tubibona hakugabanuka hagutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu. Icyo
uwo muhari waharuye abafashwe ku nguvu muri ubwo buryo barenga 60 mu mwaka uheze w'2021 Onifam yemeza ko yiteguriye no kubandanya guha uburyo bw'ingurane ntonto imitahe hamwe no gufata mu mugongo abafashwe ku nguvu kugira ngo byisunonore mu mibereho yabo canke gushigikira abana basigwa no mukenyezi yahuye nayo mabi mu gihe byoba byatumye yitaba Imana. Ibiro vy'umutambukanyo umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye birashima ko kigoro mu kurandurana n'imizi ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abigeme kuri ubuga bwa Twitter. Ivyo biro byavuze ko uwo mugambi wa Onifam ari uwo gufatwa mu mugongo gushika ubu ibiharuro by'abafashwe ku nguvu biragoye kumenyekana kuko nk'ikigo seruka citaho abo bakenyezi cabwiye Ijwi rya Amerika kw'abavugwa n'abafatwa bibera mwibanga ico bikoze ico kigo kivuga ko kondwi cakira batari munsi y'ijana bahuye nayo mabi mu ntara zitandukanye aho gifise ibiro. Pierre Clavenie Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Mu Burundi mu ntara ya Karusi abanyeshuri bagera kuri 70 y'abakobwa bareka ishuri buri mwaka kubera gutwara inda kubera guhisha ko basamye abenshi ntibajya kwa muganga ku gihe. Abaganga bavuga ko bigira ingaruka mbi ku buzima bw'ababyeyi n'abana. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi maragezwaho na Desire Hakingimana.
Ibiharuro biva mu biro by'intara y'uburezi ya Karusi byerekana ko abanyeshuri baba 70 baheba amashuri kubera basamye imbanyi bagifise munsi y'imyaka 18. Abenshi muri abo bana basama ntibakurikiza ikirangaminsi cyo gupimisha imbanyi kuko babanza kubihisha. Uno mwigeme yasamye inda afise imyaka 16 yagiye gupimisha inda imaze amezi 2 vyamutumye agira ikibazo mu kwibaruka.
Ukuntu vyagenze sinavyeketse ko nasamye nagiye kwipimisha ku ivuriro nyene mu gihe inda yari ikuze nagiye ifise amezi 2 gusa nyene barashobora ko nagiye kwipimisha nyene hararengera nivyoroshe vyaragoranye kweri karekare n'abasa nzi ndiko ndiko ndamutereye n'igise nkuku haragira igihe nyene nkababara aho ngaha nk'iyo nikoreye ibintu bindemera kene ngaho bamse honze haragira igihe nyene nkababara haguma numva impemu zimperana muhimba vyiyondoka nyene narababara mu nda nyene narasubiye abo baranyeza muri site hari akantu kacikiye nyamba bakitanya mamba bafite ingufi.
Uyu nawe yasamye inda afise imyaka 17 avuga ko yagiye kuyipimisha inyuma y'amezi 4 akagira akavuga ingorane yagize mu kwibaruka.
Jewe haraheze amezi menshi jewe atoje ndamenye ko nagiye kwipimisha amezi 4 ageze nyine kubyara nyine naraje nyine ndabyara ariko mejeje kubyara naragize umurindi w'amaraso menshi batwaye n'umwana ndazungurirwa nyine mvege ku gatanda nyine mejeje kubyara bashobara ntereserere umwana w'amaraso kubera amaraso yagira eriya mperanye.
Muganga Henri Harindavyi arongoye ibitaro vy'akarere ka Buhiga avuga ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2021 abavyeyi 3 kuri 5 bitavye Imana bariko baribaruka barabigeme batarakwiza imyaka 18.
Hamaze kwitaba Imana abakenyezi 5 muri abo turavye aba abahitanywe n'izo mbanye ari bato ku mbanye ya mbere bafite imyaka mikeya 19 hagati ya 19 na 15 ni batatu urumva n'urugero runini ya turavye no mu myaka ya bisanzwe iheze abo twaje turarumika nko ku bitaro impuza ntara rya Gitega aho bakurikiranira bajya ababyeyi baba bafite indwara zo mu kigo cyane cyane izo yita kujojota bagize fistile obstetricale nabo nyene aba ari ababyeyi bagifise imyaka mike ni ukuvuga abari umwana ashaka kubyara uwundi niko nubivuga mu majambo make
muganga hari ndavye aratubwira ingaruka zo kudapimisha imbanye kuva mu ntango akagira akasigura izo ngorane abo banyeshuri bagize ibibazo bariko baribaruka n'icabiteye
mu burumba ko yari imbanye ya mbere hari ibipimo bateza kugira karaba ko tazi n'inkurikizi zijyana n'imbanyi hari igihe ashobora kugira ipfumbuka ry'imirindi y'amaraso y'hypertension siriglosese hari igihe ashobora kugira na diyabete bijyanye n'imbanyi bisaba ko ajya no ku bipimo kaje mu iradiyo hama karaba ko aho umwana azoca hakwiye avuze ngo wari abantu bamufyonze ariko arabyara ni ukuvuga bijyaye birashobora gutera ubwo nyine icyo bita igitereko kigasaduka icyo twita mu Gifaransa ibitiriterine umwana acapfa na nyina arokoka ari uko akozwe nawe nyine ntababonye bamutabaye hakiri kare
uretse ko gutwara inda ukiri muto kenshi bituma baheba amashuri biratera n'ingorane mu miryango nk'uko bivugwa no mu batware bimwe mu mitumba ya komine Buhiga intara ya Karusi hagati mu Burundi
hari gihe abana bobo dushobora gushaka ibintu by'agaciro ariko mu muryango atavyaba bashoboye kuguha tugaca dushaka kurondera abafite ayo mafaranga cyangwa ubwo buryo bwo kuguha ibyo wifuza kaca usanga wagiye mu rugo ubushura sishuzi ugaca usanga utwaye imbanyo utifuje
bivanye n'ubwo bukene nyine ucubona kwa byo ugasanga ubonye abiguha n'umenga nyine wo kwizera cyane
mbega ni iki gituma abana babigeme batwara inda bakiri abana amwe mu miyabaga twayaze mu gisagara cya Buhiga ngo kuko babibona
babyaye hakihaza amatati manini ya cyane mu muryango abana bakobwa bamwe bamwe bakabu muri abase abana babo bagaca baturana kwa basekuru matati yo gaca aba yadutse nyizongo bivaje n'imyaka mike bafite kenshi biraba duka tukumva abana bakobwa badufikiriye bava yuko birukanywe mu muryango tukagenda tuganura rimwe na rimwe baratwumvira hanyuma bibazo bigahera
ku bavyeyi baturubika abana babo canke bakabomora uno muvyeyi arafise ica bivuga ko ahabona ko ahubwo ko bakaryo keza ko kumwiyegereza
ubwa mbere yuko ategezwa ceza gupimisha iyo mbanyi mu mezi atatu ya mbere ubwa namba yarandi yakingira uwo mwana ikigira kabiri umwana turamuremesha tukamubwira ko cha kibazo kandi atazuba kuko tumaze kumuremesha bicuma atagiye cha cifuzo cyo kuza gukorora iyo mbanyi umwana twamuha ikiganiro tukamuremesha tukamukunda kuko umwereze nabi tuma hamuka kariyo gahagaruka yangaruka mbi niwe wa mwana ukamubura bamugasanga bomotse abandi no gufaka cha bapfa mu gihe yashye kumira ya kunza kunywa ibinini cyangwa kuza kubabaza ngo babaha imiti bakaje kwa rumenyi ngo bombaye koroze n'ubuzima ahabwize umutangwa kumuha ikiganiro mukaganira ukamuremesha kandi ati ntangura n'ibyashitse mukuyihangana ukamubwira ati mu nyuma muga urabonye ibibaye mukura kazo bisubiremo
uno muvyeyi nawe abona ko kwigenza nabi kw'imiyabaga yabigeme hari gihe bamwe mu bavyeyi babigira mu ruhara akabasaba guhindura ingendo
mu bisanzwe natwe bw'abavyeyi turabifise mu ruhara kuko uravye ibi bihe turimo hari habavyeyi bifata inyifata itabereye imbere y'abana babo kuko barahura umuvyeyi wifata nabi ugataha ijoro wa mwana ntabwo uzomubuza ati reka gutaha ijoro kandi nawe utaha ijoro uri umuvyeyi wiwe urumva umaze gutaha ijoro wa mwana nturonka akanyango umuganirize nawe muri uwo manyira aca afata inzira nawe ubona wafashe mu bisanzwe nahanura abavyeyi nabone ko twe kwikebuka kuko nabone hamwe hamwe turabishira mu ruhara
mu cigwa cyakozwe n'ishyirahamwe rya ONU yitaho iterambere ry'umukenyezi mu Burundi yerekana ko abanyeshuri babangamiwe n'inda z'indaro mu Burundi arabari hagati y'imyaka 14 na 19 ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi yihaye ihangiro ry'uko gushika mu mwaka wa 2030 atanda y'indaro izo bikivuga mu mashuri
urakoze Desire hatunga imana mu Rwanda naho haravugwa ikibazo cy'abangavu batemba inda imburagihe nko mu karere ka Gisagara ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda haravugwa abangavu 548 bari munsi y'imyaka 20 y'amavuko batewe inda imburagihe mu mwaka 2020 umwaka 2021 naho mu karere ka Nyaruguru umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore biraba hinyuza mediatrice yavuze ko mu kwezi kwa gatatu mwaka 2021 harabangavu barenga ibihumbi bitatu biganjemo abarengeje imyaka 18 y'amavuko batewe inda imburagihe. Tukiri mu Rwanda, abaturage b'umujyi wa Kigali baturi ahacukurwa za kariyeri barasaba inzego zibishinzwe gutegeka abashoramari gusiba ibirombe byabo kuko bibateza imyuzure ishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Umujyi wa Kigali ukemeza ko ugiye gukemura iki kibazo. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa.
Aya mazi aturuka ahangaha yose ubwo agashwemukira yiruka nkajye wanjye mu rugo tiri nta handi agarukira. Ehe, barahari umuhanda urataba mu girute ukuntu habaye mudukore ubuvugizi nk'abantu b'ababyeyi turebe ukuntu aba bantu rwose twe twarahamagaye baratwangiye umuntu w'umukire n'umukene ngo ntibagendane.
Turi kumwe n'umusaza Etienne Haragira Imana ku musozi wa Kigali mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge. Uyu musaza arereka ijwi rya Amerika uburyo amazi aturuka mu birombe abashoramari bacukuramo za kariyeri zo kubaka imihanda arushaho kubasenyera. Bwana Haragira Imana na bagenzi be bavuga ko bamaze imyaka ibiri bahanganye n'ikibazo cy'amazi atari uko ababishinzwe batakizi, ahubwo mu magambo yabo barabibabwira bakabyirengagiza. Haragira Imana uyu mwaka kudutambagiza ibirombe biri ku musozi wa Kigali yakomeje tujyana no mu ngo z'abaturanyi atwereka uburyo ikibazo cy'amazi abasenyera kibahangayikishije.
Amazi ejo bundi yaraje nuko hano haruguru bahagajije ako bitaruguru yinjiramo hano yinjiyemo hano noneho ahangaha amazi niho yashwimukiraga amanukira. Noneho ngiye ubwanjye ndaza nkinguye urugi ntabari bahari amazi antanga imbere
nita mvuga intabaza mudugudu se mudugudu ibintu ni ibiki kuko turabigenza dute.
Mureba ukuntu aya mazi arimo kudukorera ibintu turabigenza dute kuko amazi agashwamukiramo hano gutya yiyiziramo gutya noneho turatabaza sebe kuzarega he tuzagenza dute amazi akaza akikubitamo hano mu neza agahurura agahurura dana mu nzu akagenda agahurura ugasanga inzu igiye kushwenyuka.
Abaturanyi ba Haragira Imana nabo bavuga ko iki kibazo cy'amazi gikomeje kubatera inkeke.
Reba uyu musaza ureba uyu nguyu ni indushyi yaruhiye muri ibi birombe. Reba buriya mu rutoki rwe urumva natwe ubwacu iyi imvura iguye biraturika bikaza bigakubita abana hano. Aya mazi aya ngaya yose atera mu ngo z'abaturage nta n'umwe uryama. Noneho twebwe bitubangamiye kumaza atera mu rugo
nibagishobora se nibafite amamashini bareba uburyo bacukura wenda imyobo nk'itatine amazi akaruhukira.
Oya, ubundi bakagombye kuza abandi mashini bakongera bagasiba kandi bitakareba iki kirundo kiraho.
Aha muri ibi birombe abaturage bavuga ko hari abandi baturage mu mujyi wa Kigali baza ko hamena imyanda imvura yagwa ikayikusha muri yerekeza mu mazu y'abaturage bakifuza ko ababishinzwe bakemura iki kibazo.
Icyifuzo twebwe dufite nuko mwadukora ubuvugizi bene biriya birombe bakabitaba bamara kubitaba bagashyiramo utuntu tudutarazimo gutya bagacamo udutarazi tudamaze ntiyongere twongere kuyabona niyo arimo kutwica cyane ari amazi biratubangamiye cyane biriya bintu. Muzatubarize ntabwo ari ngenge nyine nabo hepfo mu muhanda baramanuka amazi yamanuka ugasana nabo barasakuza kandi amazi singe yabateza nabo bakire bo haruguru bacukuye biriya bintu tukabireba bikatuyobera.
Amakuru ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko abacukura za kariyeri barimo ababikora babifitiye ibyangombwa n'abatabifite. Bwana Jean Rubanguka ngo abushinzwe iterambere ry'ubukungu mu mujyi wa Kigali avuga ko iki kibazo bakizi. Yemeza ko ubucukuzi bwa kariyeri butagomba kubangamira ibidukikije n'abaturage kandi ko bagiye gukemura iki kibazo mu maguru mashya.
Icya mbere cyo kikwiye gukorwa byihuta ni ugutunganya ahantu ku buryo haba ahantu ho guturwa cyangwa se habereye abahatuye. Ikindi cya kabiri ibyo ngibyo bishobora gukorwa n'abakoze ubwo bucukuzi bwa kariyeri cyangwa se tukareba n'ubundi buryo twabikoramo kuko bitanakozwe vuba cyangwa se binatinze mu by'ukuri byanashyira ubuzima bwabo mu kaga.
Gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere ry'ubukungu ntatanga igihe ntarengwa iki kibazo cyaba cyavuye mu nzira akavuga ko hazabaho ubugenzuzi bugamije kumenya abacukura kariyeri mu buryo bwemewe n'amategeko n'ababikora mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo babafatire ingamba. Ibi birombe bikomeje guteza ibibazo ku baturage biri kuhere gitari zisaga icumi. Ibi biriho mu gihe biza bikomeje kumvikana byibasira abatari bake hirya no hino mu gihugu. Nitwabashije kubona umubare wa nyawo w'imiryango ibangamiwe n'iki kibazo ariko ikigaragara cyo amazi ava ku musozi wa Kigali arakomeza ku buryo agenda yibasira inyubako zijyanye n'icyerekezo ziri kuhazamuka zirimo n'umudugudu mushya w'amazi aciriritse batangije mu minsi mike ishize. Ahogira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
ni hano turangirije aya makuru hamwe na mukubiri ya baro umfasha buri munsi kuyabageza aho turashimira mwese kwa mukubikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gukigikira ururimi gakondo n'umuco karande dore umugani w'umunsi inkuba muturaniye mu mahoro uhorye ikeka ko ari intama mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana. Thank you.